Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuje mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi muri kumwe na makuru. Ijwi rya Amerika ni kuri internet www.radioyacuvoa.com mudukurikira no kuri Facebook Radio ya Chuvewa na huko maradio ya nyuni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda na FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Igihe kibazo cyacu kizotorerwa umuti niho tuzovanga twaje kwishuza kuko umushikira nganje ku radio yaravuze yuko mu ndwi zibiri umuzibukiro wacu zoba wabonetse. Yaranavuze ko amahera yacu bariko barayaharura muri finance rero izo ndwi zibiri zaraheze.
Uyu ni umwe mu baturage bo mu Gasenyi muri komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura mu Burundi bimuwe ahazubakwa ingoro nshya y'umukuru w'igihugu barasaba rero kwishyurwa amafaranga y'amasambu yabo. Aya makuru kandi ni ikibazo cy'abaturage b'u Burundi bantaho nikora ibihumbi 70 bakeneye gufashwa muri iyi myaka itanu iza. Muri Zimbabwe ho Perezida Robert Mugabe amaze kwegura ku mirimo ye y'umukuru w'igihugu nk'uko tubikesha ishami rya Zimbabwe ry'ijwi rya Amerika. Nk'uko ramaze kubibabwira muri Zimbabwe Perezida Robert Mugabe yaramaze iminsi ari ku gitutu none yavuye ku izima yeguye kandi Inteko Ishinga Amategeko yari yatangiye imirimo yo kumwirukana ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Niko Hedi wabikurikiye bimeze bite ubu ngubu?
Thomas Kamirindi, ntabwo ari ukuvuga ko nabikurikiye, nibwo bikiba ubwo twinjiraga muri studio. Ubwo ibiro ntaramakuru bitandukanye birimo iby'Abanyamerika Associated Press byari bimaze gutangaza ko perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Zimbabwe yakiriye urwandiko rwo kwegura kwa Perezida Mugabe. Nk'uko wari ubivuze, Inteko Ishinga Amategeko muri Zimbabwe yari imaze gutangiza ibiganiro ku ngingo yo kwirukana ku butegetsi Robert Mugabe nyuma y'uko igihe ntarengwa yari yahawe kugira ngo yegure cyarangiye atabikoze. Ariko ubwo Inteko yari itangije ibyo bikorwa, Robert Mugabe yandikira Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko amubwira ko yeguye.
Kandi ni ku Itegeko Nshinga ribiteganya, Perezida yavuye ku mirimo ye yoherereza urwandiko
Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko.
Hanyuma n'igihe yari yahawe ntabwo ari Inteko Ishinga Amategeko yari yakimuhaye,
yari yagiyewe na ZANU-PF ubwo yari imaze kumwirukana mu ishyaka ku cyumweru. Icyo gihe bari bamusabye ko saa sita zuzuye ku isaha ya Zimbabwe azaba yeguye, ariko ntiyabikora. Nibyo byatumye Inteko Ishinga Amategeko ivuga ngo reka noneho dutangize ibikorwa byo kumwirukana.
Byo kumwirukana ni ukumwambura imirimo rwose.
Kumwambura imirimo. Hanyuma ngira ngo Mugabe yabonye ko nta kindi yakora ahitamo gutanga urwo rwandiko amenyesha Perezida w'Inama cyangwa se w'Inteko Ishinga Amategeko ko yeguye. Ese Mugabe ni muntu ki? Umunyamakuru wacu Ernesto Ugeziwe yaduteguriye inkuru ku buzima bwa Mugabe.
Izina Robert Mugabe ni izina ryakomeje kugoroka mu mitwe ya benshi mu bakurikirana politiki ya Afurika n'igihugu cya Zimbabwe muri rusange. Robert Mugabe yabonye izuba tariki ya 21 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1924 mu majyepfo y'ikitwaga Rhodesia ariyo Zimbabwe y'ubu. Amashuri abanza yayize mu ishuri ry'abajezuite ryo muri aka gace akomokamo, arerwa na nyina umubyara gusa. Nyuma yo kuyarangiza, Mugabe yaje gukomeza yisumbuye ndetse abona impamyabumenyi mu mateka, icyongereza ndetse n'ubukungu. Ahita atangira n'akazi ko kwigisha. Ahagana mu mwaka w'1950, Mugabe yimukiye mu gihugu cya Ghana, aho ngo yatunguwe cyane n'uburyo iki gihugu cyitaga ku burezi bw'imiryango ikennye. Mugabe ahanini aho yinjire ku mugaragaro mu bafite amatwara ya gikomuniste, ndetse ahita anafata icyemezo cyo gusubira mu gihugu cye cya Rhodesia. Agezeyo, Mugabe yakomeje kunenga cyane abazungu bari bake muri icyo gihugu, ariko bakikubira ubutunzi ndetse bakanayobora birabura. Nyuma yo gushyamirana na polisi akanaterwa ubwoba, Mugabe yahise atangira gushyira hamwe urubyiruko anashinga ishyaka yise iry'ubumwe bw'Abanyazimbabwe. ryahanganye ku mugaragaro na bagashaka buhake kugeza mu mwaka w'1980 ubwo icyitwa Rhodesia yepfo cyabonaga ubwigenge. Gihita gihindurirwa izina cyitwa Zimbabwe, ndetse Robert Mugabe aba minisitiri w'intebe wa mbere w'umwirabura. Mu mwaka w'1987, nyuma yo gushinga guverinoma y'ubumwe n'ishyaka rya ZAPU batavugaga rumwe, Mugabe yatorewe kuba perezida wa mbere w'iki gihugu cya Zimbabwe. Mu mpera ya za 90, ubukungu bwa Zimbabwe bwasubiye inyuma ku buryo bugaragara, ari nabwo Mugabe yatangiye kugaragaza ubushake buke mu isaranganya ry'ubutegetsi. Mu myaka ya za 2000, Mugabe yongeye kuvugwa cyane nyuma yo kwirukana no kwambura ibikingi abazungu b'Abongereza babaga muri Zimbabwe, avuga ko leta y'Ubwongereza yanze imishyikirano no kwishyura ikiru kubirabura yari yarakandamije. Zimbabwe yakomeje kugira ibibazo by'ubukungu bikabije, ahanini bivuye ku itagaciro ry'ifaranga ryayo, icyorezo cya SIDA ndetse n'ubuyobozi budahamye. Mu mwaka w'2008, Mugabe yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu na mukeba we Morgan Tsvangirai, ariko yanga kurekura ubutegetsi, binatera imvururu zahitanye abatari bake. Mu mwaka w'2013 kandi Mugabe yongeye gutorerwa kuyobora Zimbabwe, amatora yavuzwemo uburiganya bukomeye. Kugeza ubu uyu mukambwe w'imyaka 93 y'amavuko yaniteguraga kuzongera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe umwaka utaha. Mu ijoro ryakeye ku rubuga rwe rwa Twitter, Mugabe yahumurije Abanyazimbabwe anahakana ibivugwa ko yahiritswe ku butegetsi, akomeza basaba gukomeza kwita ku buzima bwabo ndetse no kwikemurira ibibazo byabo.
Iyo nkuru rero nyine twari twabagejejeho mu minsi ishize, none rero nkuko mubyumva byose byahindutse, niko Edwe byahindutse gute, abaturage babyakiriye gute ko Robert Mugabe yarari no mu biganiro n'uwo yirukanye ku mwanya wa vice president wa mbere Mnangagwa, niko abasirikare batangaje, ibyo byose bimeze bite? Ese urwandiko rwe
Thomas, amakuru arimo kutugeraho nk'uko bivuze, amakuru aragenda yiruka cyane. Mukanya perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Zimbabwe ariwe Jacob Mudenda yabwiye abagize Inteko Ishinga Amategeko ko yakiriye urwandiko rwanditswe na perezida Robert Mugabe. Muri urwo rwandiko perezida Mugabe aragira ati, jyewe Robert Gabriel Mugabe, nkurikije ingingo ya 96 y'Itegeko Nshinga, mvuye ku butegetsi kandi guhera neguye ku butegetsi kandi guhera aka kanya. Ni ukuvuga ko ubu ngubu bagiye kujya mu nzira zo gushakisha uza kuyobora igihugu mu gihe cy'agateganyo.
Ni vice president
kandi muri iki gihe asa nkaho utaruriho,
kuko arahari kuko buryo ni babiri.
Uwa
mbere niwe birukanye Mnangagwa,
ariwe Emmerson Mnangagwa, ari nawe wabaye imbarutso y'ibibazo kuko abantu benshi niwe babonaga ko ariwe uzasimbura Mugabe, ariko nyuma amaze kwirukanwa abantu babona ko Mugabe ashaka guha ubutegetsi umugore we. Ibyo rero nibyo byabaye intandaro y'ibibazo byose. Emmerson Mnangagwa yahise ahungira mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Amakuru yatugeragaho nuko ku munsi w'ejo yavuganye na Robert Mugabe, ndetse amubwira ko nta kindi amukeneyeho usibye kwegura, hanyuma igihugu gigatangira ubundi buzima bushya.
Abaturage rero babyakiriye gute?
Abaturage babyakiriye neza, ku mateleviziyo atandukanye urabona ko bari mu byishimo. N'amateka arangiye ya Mugabe nyuma y'imyaka 37 yose ategeka kiriya gihugu, nta wundi muperezida bigeze bagira.
Ndagushimiye Edi Rwema. Muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Leta irasaba amadolari miliyoni 380 yo gufasha abantu aho nikora 70,000 mu gihe cy'imyaka 5 iza. Muri urwo rwego umushikiranganji ajejwe gushigikirana Martin Nibyahandi uyu munsi yahuye i Bujumbura n'abafatanyabikorwa ba leta nka PNUD, HCR, amadini na Croix Rouge kugira ngo barebere hamwe uwo mugambi. Ni inkuru ya Eloge Willy Kaneza i Bujumbura.
Imigu yabo bantu aho nikora yabonywe n'ubushikiranganji bujyanye no gushikirana n'abarundi bahungutse, abahungiye mu gihugu hagati bakiri mu makambi y'impunzi kuva mu 1993, abahoze ku rugamba, abagendana ubumuga, abapfakazi, imfuvyi, abagwaye indwara zidakira, batishoboye, abatwa, abanyamwema, hamwe n'abahuye n'imyuzura n'uzuba n'izindi mpanuka. mukingo c'imyaka 5 iri imbere leta ishaka gufasha abo bantu ku buryo hatanu umwe yorenganywa cyangwa ngo yirengagizwe muri iyo ntumbero mushikanganje hajejwe gushikirana Martin Ivyabandi ari kumwe n'igisata cyawo ni cyita iterambere PNUD yakoranije abafasha harimo Israel gita impunzi ishyira hamwe kwa Rouge ritabara imbabare OM rijejwe ibibazo vy'abimukira abaserukira amashengero n'ubundi bushikanganje butandukanye umushikanganje ni Ivyabandi yatubwira abarundi berekewe n'umugambo ko bangana
hariho abari barahungutse barazi ku Burundi bwahunguye abantu benshi cyane gushika mu 2013 turagereranya turana nkaha nk'abantu babashika nk'ibihumbi nka 70 bose bari hamwe bose abonewe tubona iko bakeneye byihuta kubakura kubakura hamwe bari bari ukabashyira mu mugwi w'abantu bakaba mu buzima busanzwe atazi ingorane bafise hajya n'umuntu ashobora kuza afise n'ubutunzi n'ibindi mubasagara keneye gusuza mu buzima busanzwe kubwa muri bya bindi bijanye nuko abanyeneza n'abandi ashobora kwisanzura byose turabiharura ariko ibyo bigenda birahindagurika kuko nkiba nk'abahuye n'ibyimyozurira hari igihe uno munsi usanga wari ufise 5,000 ejo ugasanga babaye 8,000 bose ugasanga s'abantu bahuye n'ingorane zingana
kubwira izo ngorane zikurweho hakenewe amadolari y'Abanyamerika atari munsi y'300,380
Rero byo bisira kandi uburyo bwinshi cyane usanga leta itaciironka ariko kandi kugira ngo ugasanga nubwo buryo niyo bubonetse ko barasabagira kwa kugira rero turabiye hamwe twereke abasanzwe bafasha igihugu yuko hariho intumbero twihaye n'uburyo bizotwara nka hafi imiliyoni 380 zirenga z'amadolari ku myaka twoba ko ari nk'itanu yari inama ikomeye cyane inama ihambaye ariko yari intango kuko tatugenda ndakuza turavugana n'umwari wewe cyane cyane yuko mwishira mu mpuzo makungu oni ngambundi ariko arategura imigambi bazokorera ko imyaka igiye kuza
nabagira umushikanganje n'Ivyabandi niba yizeye ko aya mafaranga azoboneka mu gihe akenewe abafasha u Burundi barakuyemo akarenge
twego dusa dubikorana cyane inisha mu mpuzo makungu ni bandi ni za Bank Mondial ni leta nifite mu ruhara runini cyane iga nibitse bo turabikora kwari kugira kutubereka intombero gusa hanyuma bazo ndaje batere twe turizera neza yuko amafaranga azoboneka mu kurega zorenga kuko basanzwe ariko barabikora basanzwe ubushikanganje butandukanye buri ko burakora mbwa ni byiza yuko uvuga kuko nyuma y'iki iyi strategy y'uyu mugambi intombero twihaye tuzatwica tukarati cyagikogo twagiteje he yose bwishi cyane uri kurageranya kuko bwinshi biko burakobwa n'abanyagihugu hariya hasi bari ko barafashanya
amatohoza yakozwe n'ikigaga citaho burimye n'ubworozi FIDA yerekana ko abarundi ndwi kuri 10 babayeho munsi y'urugero mfatiro rw'ubukene urwo rugero ufatiye ku nsiguro y'ibanki y'isi yose no kuvuga ko badashobora kuronka idolari rimwe ry'abanyamerika ku munsi igisata cha onu cyita iterambere na chop news mu byigwa cyakoze mu bihugu 188 Burundi buza mu kibanza c'184 hafatiwe ku iterambere ry'umunyagihugu hamwe n'imibereho yiwe kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka leta ifatikanije n'ibanki y'isi yose hatangujwe umugambi wo gufasha imiryango 1,408 mu ntara zine Kenya kurusha iyindi mu Burundi mu kiringo cy'amezi 30 umwe wose uzoronswa amafaranga y'amarundi 200,000 uko kwezi gutashe Eloje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eloje urakoze noneho reka Evariste Nzikobanya nka akwakire kuri iki kibazo cy'imiryango irenga 40 yo mu gasenye muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura bakunze kwita Bujumbura Rural iyi miryango re yarimwe mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka noneho uyu munsi bazindukira nanone ku biro by'umushikiranganje w'ibidukikije barasaba rero kwishyurwa amafaranga y'amasambu yabo azubakwamo ingoro nshya y'umukuru w'igihugu Evariste
Kunjuro igira 10 abanyagihugu bimuwe mu gasenyi ahariko bubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu bavuga ko bazindukiye kuri uno wa kabiri imbere y'ibiro by'umushikiranganje w'ibidukikije bavuga ko baje kwishuza umuhango umushikiranganje w'ibidukikije yari yabahaye kubijanye n'umuzibukiro bano bakenyezi ni bamwe mu banyagasenyi bavuga ko barengewe n'amasango bamaze guhabwa amasa gahera mu nzira
twe umushikiranganje haraciye igihe cy'indwi zibiri zirenga yaravugiye ku radio yaravuga ati iki kibazo c'abanyagasenyi babomorewe amazu ntandwi cyangwa indwi zibiri zizohera kidatorewe umuti haje kwishuza kugira ngo atubwire aho bigeze tuko biri kose twaje tuje no munsi nta utaha tuguma ngaha gushika igihe kibazo cacu kizotorega umuti niho tuzova ngaha twaje kwishuza kuko umushikiranganje ku radio yaravuze yuko mu ndwi zibiri umuzibukiro wacu zoba wabonetse yaranavuze ko amahera yacu bariko barayaharura muri finance rero izo ndwi zibiri zaraheze nta gishasha
eka nimvugo zitandukanye kuri dosiye yabo ijanye n'imizibukiro bavuga ko zitabahumuriza bakabona ko atakindi zigamije atari ukubasamaza uno mugabo nuwasamburiwe inzu atakambira umushikiranganje w'ubutungane bama babwiwe ko ari wafise ico kibazo mu minwe kukidadanura
twebwe rero turasaba n'ukuri umushikiranganje w'ubutungane nabo nyene ratwumva arumva amaburogo yacu by'ukuri nyimba ari bo yoba ari intambamye muri iki kibazo adufashe by'ukuri akora ibyo ategereza gukora kugira ikibazo cacu kive mu nzira hanyuma ubushikiranganje bw'ibidukikije budutunganirize mu gihe ubushikiranganje bw'ubutungane bwoba bwagize ico bubivuga ko mwo mutubariza rero nyakwa umushikiranganje w'ubutungane nabo akagira ico afashije kugira idosiye yacu by'ukuri ive mu nzira
ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umushikiranganje w'ubutungane kuri telefone kugira agire ico avuze kuri iyo dosiye iramukena abo banyagasenyi babwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kuguma imbere y'ibiro by'umushikiranganje w'ibidukikije kuva kuri uno wa kabiri gushika baronkejwe ivyo barekurirwa n'amategeko basaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza kugira ico afashije kugira barenganurwe
bisanzwe nta cizere tubona kuko uko tuje baratwizeza mu nyuma tugasanga byahindutse ahubwo byasubiye itoto uko twabiziga tugasanga siko bikimeze bitera bihindagurika gushaka kwisaha nta cizere dufise gushaka kwisaha ntituzaho biri ntuzaho bihagaze mbere twagomba dusabe n'ukuri kandi twinginga dusubire dutakambira umukuru w'igihugu n'ukuri atugirire impuhwe azirikane ku buzima tubayemo kandi ndazi ko atahura neza umubabaro dufise kuba turiko turatura mu igihugu cacu c'amavukiro tukaba turiko turacangaramwo n'abana tutagira iyo tuja niyo tuva n'ukuri nadutabariye adusabire badutunganirize kuko niwe ashoboye kuvuga ijyanyo
uruhigi rwahavuye ruhindukira inyuma y'umutaga w'uno wa kabiri abanyagasenyi basabwe gukinjura imbere y'ubushikiranganje bw'ibidukikije atari uko baca bafatwa nk'abagumutse baca basubira iyo baje bava babwijwe rya Amerika ko intumwa y'umushikiranganje yabasabye gukinjura yababwiye ko ikibazo cyabo kikiri ko kirigwa kandi harabari mu gutangura gutunganirizwa naho batashe babwijwe rya Amerika ko bagiye gusubira kwitura umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana iyo miryango 42 isaba imizibukiro 20 niyabomorewe amazu yindi 20 isaba indishi ku maparasera yayo iyo miryango ikamenyesha ko ikeneye umuzibukiro ungana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni 100 mu mafaranga y'amarundi Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste urakoze ibigano by'abarundi ibigano bya politiki bizasubukurwa mu cyumweru gitaha arusha muri Tanzania niyo yari insanganyamatsiko y'ikiganiro muri isanga cyo mu mwanya uheze mugenzi wacu Frederic Nkundikishe yaganiriye na babiri mu rwaruka rw'abarundi Amilcar Rujumeko na Lionel Ndayizeye n'umuyobozi w'ishyirahamwe Cyril ryihaye umugambi wo gufasha mu gutorera inyishu amatati Deo Hakizimana. Hakizimana aratangira avuga intambamyi zituma abanyapolitiki bananirwa kumvikana.
Ibyo bintu uvuze uti nakora bitwibukije se wabivuze yuko ibiganiro bigiza kusoma ibyanye mahanyuma kandi watwibukije yuko hari umwaka umwe ngo nta gikakaza kandi ingorane bavugiriyeho. Ibyo kubwanje kubera amakuru ohoza kubera n'ibyo tumaze gushika ko mu ishyirahamwe ryacu kubivuze tumaze imyaka ingana 20 mu dukurikirana hafi ibibazo by'u Burundi dukurikirana cyane cyane n'inkurikizi y'ibyo bibazo kuri politiki y'igihugu mu makungu no mu karere dukurikiyemo hari ikintu kimwe nifuza ko bose babanza bagategera kubona bavuga ati ibiganiro ni bya nyuma igomba gusigura yuko abari muri byo ariko arabikora tuvuge n'ababafashe mu mugongo nabo ndariko atakamara kukubandanya kubera nacyo byo bihindura ikindi nacyo wari uvuze uti bari bamaze umwaka cya gikakaza nta gikakaza nyine kubera biragaragara yuko umengo hari ikintu kitumvikana mu ngorane Uburundi bufise icyo kitumvikana twebe twagitohoje kandi mugundiye mumpanye mwanya zenu babira moja amake mugabo murahanga nje gutanga ibyigwa ariko ndibaza yuko twamaze kugitegera mu kumwanya murawudo
bacu ivyo nibibaza tuhava tu nonosora cyane cyane muri kiganiro ariko mwari muzi ikintu gihambaye cyane gose kivuga mushaka kuvuga ko ibiganiro rero bazoba babihevye muravuze ikintu ngo ntaho babo ababitangarije babona ko atakintu bashobora guhindura mushaka kuvuga iki
erega naho bishobora ngacyo bishobora guhinduka kuko hari ibintu bibiri batarumvikana ko ibintu cyambere ntibarumvikana cyatumye ingorane zihaba bavuga ngo ni manda mugabo twebwe tubikurikirana yanje muri ya yishuri na imbere ingoma hari ibintu byinshi byinye byinye hariyo cyane cyane nk'iby'abashaka kuko turi muri Afurika kandi muri iki gihe ariko baravuga zijya ngorane ziri muri ibi by'abanyafurika bagurisha bwa bunyamaswa wumvirije n'ibindi byose bivuga kuri Afurika ku gituma turi mu ngorane ni kubera abanyafurika usanga turi ko turwana ingwano zitari gwaka ugasanga ingwano ari ingwano irondera ubutunzi bwa Afurika hanyuma rero hariho abazigenge baca kugira ati wewe kuri umuhutu n'umutuzi genda uvuge ko mutumvikana mugabo inyuma akaba ariko arakukiza ashaka ibindi ataho bihuriranye na demokarasi atabiyo
ibyo bibazo turabigaruka ko
ariko n'iki cyakabiri Frederic uvuga ndakikubwiye
yego
byose bihaga je ku bushobozi no kugushaka abanyafurika bunyine bagiza kuronga kugira ngo bogorore kugira ngo batangire kogorora ni kubanza kubikana kugitura bari kubara barashihana ego ntawuzohindura isingi ivuge yuko atawukiza kurondera ubutunzi bwa Afurika mugabo ikibabage rero ubuye yuko abanyafurika bunyine cyane cyane ntabyenge byabwiza kubitegeka gusumba abandi umengo nawe yemeye kwihorana
ego me ikibazo cy'abanyafurika muri rusange ikibazo gihambaye cyane gose tubushobora kuzotorera umwanya ariko cyane cyane uwo munsi nashaka tuvuge cyane cyane kuvuga ikiye Burundi reka duhe na kanya rero mushya nae Amilcar yumeko nawe nyine atubwire ikintu yibaza kuri ibyo biganiro bavuga ko bishobora kuba ivyanyuma mbega ubutumire bwo bavuga ko ubutaronse bose kandi amakungu ahimiriza ko eka atawokumirwa muri ibyo biganiro ivyo bintu byose mwavyakiriye gute Amilcar
murakoze ku mijambo ubwambere na mbere harimo igihushane kuko nta kuntu amakungu nkejo twarumvise userukira umunyabanga mukuru wa ONU avuga yuko ibyo biganiro byo babikwiye guhurikiramo bose aho ni ku ruhande rumwe hama ku rundi ruhande umuntu akaza yumva nk'abari muri Senarede bavuga yuko batatumiwe bose yuko bakomerewe yako nagahaze cyane mu bantu batunganya ibiganiro no kuvuga umwunganirizi w'umuhuza ariwe Benjamin Mkapa hamwe n'abatunganya ibyo biganiro akare no kuvuga karere kwa Afurika y'ubuseruko aho honyene harimo ikibazo gikomeye gicobora gutuma ibyo biganiro bidashobora no gushika kuco bishaka ubwa kabiri igituma nibaza yuko bidashobora kuba ivyanyuma bibaye ivyanyuma naho azoba ari kwibesha umuntu atazoba yagiye ku muti kuko ushaka kwira indwara arayirata nuko batazoba barazi imboni mvano y'ingorane turimo ubunye no kudakurikiza no kurenga amasezerano y'Arusha yashyizwe ku mukono mu gihe itariki 28 myandagaro mu myaka y'2000 ico kintu kitagiwe mu mize atari ico batanguriye ko kuraba simbona sinibaza yuko ayo masezerano ashobora kuba yanyuma abaya yanyuma naho azoba ari kubeshanya azoba umuntu azoba asukiriye ko ubuke ashire ingorane mu yindi myaka iza kubwanje sinibaza yuko ashobora kuba yanyuma rero kuri ico kibazo mu bajije
Lionel ndayizeye abarundi bararonsa kariyo ko kumara igihe kirenga umwaka n'igice bari muri ivyo biganiro ariko nta kintu kiboneka cavuyemo ubumwe bwe murafite kizero ko ku ruhande rwanyu rwugwaruka murafite kizero ko bazopfundika amasezerano ntabandukira
murakoze cyane tuze uko ndabivuna mu rwaruka kuno bivuga kuri icigere kirahari icigere kuko urabona ko bashobora gutanga akanya keza muvuga batanze ikiringo batari byizere batanga kuko muvuga mfise mushikale w'iki muvuga ko ari nka 13 jours imyaka iminsi 13 abantu
bashaka kurondera inyishu ku gihugu cy'u Burundi iminsi cumi n'itatu bicaye ahantu ariko barabugana ukungene baturi inyishu nibyo yikwiye iminsi ikwiye by'ukuri byo kigero ndagifise ahubwo gusa abatumiwe nibarabe umutima batwayeyo niwo mutima wo kwiyumvira amaposte politike canke navuga ibyiciro bya politike ariko biyumvire barabe mu karere aho ibindi bihugu biriko birajya naho biriko birashika biyumvire bagire isoni natwe ngaha mu Burundi biyumvire ukungene bashobora gutera benshi ibibazo kugira ngo dushobore gushika natwe ahantu ku iterambere rirama no kumwumvikana kuri politike navuga politike irimo demokarasi navuga politike nziza cyane ihurije ko na bose abantu bose bagahigana bakumva yuko babaye mu gihugu ndetse ari abarundi ataguye
Amilcar Yomeko urunani ya senaride nk'uko mwabyumvise rwaratangaje ko rutazo kwitaba ibyo biganiro ariko hari imigambwe ihurikiye mu rugo runani izohava itaba ivyo biganiro aho twovuga nk'umugambwe iprona ivyo ntibishobora gutera indyane mu rugo runani
biramaze kuboneka nibaza ko atari ubwa mbere bizoba bishitse kuko naho naheruka niko byagenze umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi buri Burundi hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu bari bitavye ariko twarabonye mu nyuma iyo migambwe nta ngaruka yabaye muri Senared uretse ko hari igihe nimba nkihenze umukuru wawo ari wo wahoza ari icegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bambige nyumvire niwe yafatiwe ibihano mugabe iyo migambwe ntiyigeze ihagarikwa ntiyigeze ikugwa mu rugo runani babandanije bakorana inzego nyobozi za Senared harimwo muri directoire cyo bita directoire harimwo harimo umugambi Frodebu simbona unye sinzi gashobora guhinduka nta ubizi yuko ubwo runani Senared rushobora gufata ibihano kuri iyo migambwe n'ubwo ibihano ufatira ingingo iyo migambwe izoba yitabye kandi mu runani Senared bari bapfunditse yuko itokwitaba mugabo umwe wese arafise isigura atanga mu kwitaba canke mu kutitaba umuntu arashobora kuzemera nkuko adashobora kuzemera abo mu runani Senared nkuko nabivuze turahurije kuri ico kintu ati bidushobora kwemera kwitaba batadutumiye ka bwa Senared batadutumiye nk'abantu nk'uruhande rufise amatati muri ibintu byo mu Burundi
ati egome Lionel ndayizeye izo ngorane z'ubutumire zadutse ibiganiro bitaratangura ntizishobora kugira ingaruka ku kuntu ibiganiro bizogenda
jewe uko ndabibona nk'uko abantu bose babivuga uko bose babyumvira by'ukuri iyo bagutumirwa ka Senarede cyangwa iyo bagutumirwa icyo navuga ugasanga umuntu atumiwe ono de kalite d'invité personnel ibyo ni ibintu bibaho by'ukuri bijya bica bitera ingorane mu gihugu bijya bica biterana ingorane byotuma abantu batitera ibiganiro by'ukuri kuko murabona ubu deja mu Burundi hari impande zibiri nubwo ariko Senared ntiyurikiyemo imigambwe yose itavuganamo na leta by'ukuri
reka nicyo kibazo tukibaze umuntu ushobora ntahede Hakizimana reka yanonosoye ivya kahise akaba ari n'umumenyeshamakuru akaba ari n'umuhinga mu vyerekeye gutatura amatati umushobora ntahede Hakizimana nk'uko wabivuze mu ntango ivyo biganiro nk'uko umuhuza abivuze bishobora kuba ari vyanyuma mwavuze ko ashobora kugira ngo yananiwe canke abona ko atawizoja niko mwavuze ikintu kimeze nk'intambamye gituma abarundi badashobora gupfunika amasezerano n'ikihe mu majambo make cyane
twe tuvuga yuko hari ingorane karengwa bose baba bakiruhande bivuga yuko hatari ugushaka hagati mu gihugu dialogue barondera ishobora gushika ko ishobora no kuba mugabo kandi kigoye ni uko kuganira tubwiza kuzobandanya kuko dialogue kandi mu Burundi bayigira kandi urazi kahise twaciyemo birekana yuko dialogue zo kubibandanya ko bizomera kose ariko uye inzitizi mbona umuntu uriho ihagaze cyane cyane kuri ibyo bita rapport de force politique muri politiki iyo abagwana bakanganya inguvu ni ngombwa hariho ubutsinda ubundi uwo bashaka akanamubyinda mugabo rero iyo bose barondera amahoro barashobora kurondera aho bahurira bakaganira ariko imbere y'uko baganira baza kumvikana icyo baganira
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikirure cyari gice cy'ikiganiro muri isanga cyatambutse mu kanya mushobora no kuzagikurikirana none ejo ku maradio yanyu saa 12 mu gitondo. Inkuru rero ikomeye nuko president wa Zimbabwe Robert Mugabe amaze kwegura ku buryo butunguranye inteko ishinga amategeko yari yatangiye imirimo yo kumukura ku butegetsi ikurikije itegeko nshinga. Mu byo ruba muregaga harimo yuko yashakaga gushyira imbere umugore we. Maze rero murakarama mukomeze mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika, umugoroba mwiza.